Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mu mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, muri kumwe na Aloyse Bigirimana kuri mikro. Igipolisi cy'Uganda caraburijemwo imyirekano yari yatunganijwe n'umuhari w'abakundana bahuje ibitsina ku munsi wa kane ku murwa mukuru Kampala, congera kirahagarika abatari bake mu bari bayitunganije. Umukuru w'igipolisi muri district ya Kampala, Komanda Isaac Mugerwa, yamenyeje ko bahagaritse iyo myirekano kumvo z'umutekano, kandi ko igipolisi kitari carabimenyeshejwe imbere yuko biba. Mwamenya ko inama nshingamateka y'Uganda yasohoye integuro y'itegeko mu mwaka w'2009 yo guhanisha igihano cyo gufa abazogaragara ko bakundana bahuza ibitsina muri ico gihugu cy'Uganda. Itegeko ryagiye guhindurwa mu nyuma rishirwa ku munyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose, ritako ryemezwa mu mwaka w'2014. Abarongoye uwo muhari uhurikiyemwo abo bakundana bahuje ibitsina bitwa kandi LGBT community, bavuga ko bategekanya n'iyindi myiyerekano kuri uyu munsi wa gatandatu. Abasirikare babiri bo muri Cote d'Ivoire barakatiwe igifungo cy'imyaka 10 bagirizwa kugira uruhara mu gitero cy'iterabwoba cyakozwe n'umurwi w'iterabwoba wa Al-Qaeda mu kwezi kwa gatatu ku ihoteli ya Grand Bassam. Sentare ya gisirikare y'i Abidjan yagiriza Zanga Zumana Kulibali hamwe na Brice Ture kutaburira igipolisi, kuko ngo bari babonanye n'umushoferi yitwa Sam yagirizwa ko ariwe yaratwaye imodoka yaturikiyemwo ikibombe cyahitanye abantu bashika 19. Abo basirikare biregura bavuga ko batari bazi ko Sam yari mu muhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Kuva ahubwo bwicanyi bubereye, abantu barenga 80 baramaze guhagarikwa bagirizwa kugira uruhara mu bitero byabereye muri Mali, Burkina Faso hamwe naho muri Cote d'Ivoire mu mwaka uheze. Ibirori byo kugurura inkino za Olympique byatanguye ku murwa mukuru Rio de Janeiro muri Brazil kuri uyu munsi wa gatanu. Miliyaridi zitatu z'abantu ku isi nibo bari bitezwe kubirorera ku mboneshakure. Imigwi 200 y'abanonotsi niyo yitezwe muri ivyo birori, harimwo n'umugwi w'abanonotsi b'impunzi. Uwo mugwi w'impunzi ugizwe n'abanonotsi 10 b'impunzi bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Siriya. Abakuru b'ibihugu barenga 10 nibo bitavye ivyo birori, harimwo na perezida w'Ubufaransa François Hollande hamwe na ministre wa mbere w'Ubutaliyano Matteo Renzi. Bose ibihugu baserukira biriko bihiganirwa kuzotunganya izo nkino mu mwaka w'2024. Imbere y'ivyo birori, igipolisi cyo ku murwa mukuru Rio de Janeiro carongeye kuburizamwo imyerekano yari yatunganijwe n'akagwi gato k'abantu mu gihe hari hasigaye amasaha make ngo ivyo birori bitangure. Bavuga ko itunganywa ry'izo nkino ryaranzwemwo kurya ibiturire kandi ziha uburusho akagwi k'abantu bake, zigasiga benshi mu bukene mu kutaja mu mashuri no mu gihe abandi badashobora no kuja kwa muganga ngo bashobore kwivuza. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Portugal aha turi muri ONU, Antonio Guterres, aboneka ko ari we afise amahigwe kandi akazi imbere mu bariko barahiganirwa ikibanza cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mushasha. Guterres yaratangaje ibihugu bitari bike bivanye n'ubuzobere afise aho asanzwe arongoye HCR akaba yarabaye n'umushikiranganji wa mbere wa Portugal kuva mu mwaka w'1995 gushika mu 2002. Abandi bariko bahiganirwa uyo mwanya ni wahoze ari umukuru w'igihugu cya Slovenia Danilo Turk hamwe ni wahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire wa Serbia Vuk Jeremić. Abandi ni ministre w'imigenderanire wa Argentine Susana Marcora hamwe na Irina Bokova arongoye UNESCO hamwe n'abandi. Inama yawo ni ijejwe umutekano niyo iriko iratunganya amatora uzorusha abandi akazoca asubirira Ban Ki-moon ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2017. Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko cishe abarwanyi batatu ba Al-Qaeda muri Yemen bari bashinzwe ibikorwa by'iperereza vy'uwo muhari. Ariko ayo makuru ntatomora neza ingene ico gitero cagenze hamwe n'ibiranga abo barwanyi bishwe. Mu itangazo ryashizwe ahaboneje kuwa gatanu n'igisirikare ca Amerika rivuga ko ico gitero cabereye mu ntara ya Shabwa iri hagati muri ico gihugu ca Yemen.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Kwaruka namwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Naho gushikana indembe kwa muganga cyego ubugenzuzi bw'amagara y'abantu mu ntara siko bigenda mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ishyirahamwe rya Buraya GSI gishinze guteza imbere amagara y'abantu no kuyakingira imenyesha ko imiryango ariyo yigwana ko ku bice birenga 50%. Intambamyi zitari nke zibuza abanyagihugu kwihutira kujyana indembe kwa muganga. Akarorero ni kudashobora kwitunganya ubwabo, kutagira ubumenyi n'inyigisho bikwiye nk'uko ishyirahamwe OMS ryita amagara y'abantu ibibona. Uguha abanyagihugu ikibanza c'imbere mu by'iterambere bitanga ingufu zo gutorera umuti ingorane babamwo. Mu myaka ya 1996, abo mu muhingo 50 mu gihugu cya Zambia batororokanye uburyo bwo gushikana abagwayi kwa muganga byihuta mu nyuma y'ibikorwa byari byatunganijwe n'ishyirahamwe Care. Utwigoro twa Leta kokongerereza ishyaka ry'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga. Hamwe ni ugufunya ingendo zibatandukanya n'amavuriro, ahandi ni ukwakirana igishika n'abajeje ubuvuzi nk'uko ishyirahamwe GSI ry'abanyaburayi ryishinze guteza imbere amagara y'abantu no kuyakingira ribimenyesha. Mu turere tutari duke, ugushikira uburyo bwo gutumatumanako ko tuma ubuzima bw'abakenyezi bibungenze burokoka. Ariko rero ugutahura ko bageramiwe no gufata byihuta ingingo zo gushika kwa muganga ni ngombwa nk'uko ishyirahamwe UNICEF ribisaba. Tumenyeshe ko uburyo bubayabaye bushobora gufasha abanyagihugu gushikana indembe zabo kwa muganga. Akarorero n'amapikipiki yahawe abanyagihugu bo mu gihugu cya Malawi nk'uko ishyirahamwe OMS ryabimenyesheje. Mu kiganiro cyacu tuno munsi turabira hamwe ibijyanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga. Kuri mikro muri kumwe na jewe Suzanne Nduwayo, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyu kiri. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, teka amatwi ibyiyumviro bitandukanye by'ugwaruka rwo mu ntara ya Ngozi. Mugenzanje Alain Ivirankunda arubaza ati: twoterera iki kugira ngo indembe zacu zishikire abaganga amazi atararenga inkombe? ngizi nyishu bamuha
no kumwita uko amagara namaza sesekani bayore utarinza kuvuga ngo hari ico dufana
bakagwiza za ruseha bani tuzifise ubashe bwo kunyaruka
ukibona afise ibimenyetso by'uko yobagwaye ukamubwira hakiri kare akihutira kuja ivuro ritoyi barimwegereye
umugabo umwe afise nk'umukenyezi nyene yageze nk'ingora yoraba kuntu yegera abandi bagabo bagenze kugira barabe icyo mufasha
mavuriro ntarabameshi ngo yegere hafi yatwebwe abanyagihugu n'izondero zo kamushikana ku ivuriro rikuru cyangwa rikwegereye
tukarondera uburyo bwo kumutwara ari bikinga cyangwa ku moto cyangwa ku nderuzo
ari abafise uburyo bwo kunguruza abantu ari ababanye tukababaza nyine ko bashaka kubashikana
na yuko abanyagihugu bwabo bokwitanga kugira ngo bakore n'amabarabara kugira ngo byoroheruse haba niha kushikira kwa muganga hakiri kare
ubona ataburyo ufise bwo gushika kwa muganga wabwira ababanyi kugira bagufashe
na muganga ubwiwe yarakwiye gushyiramwo ingufu acamurungika atabazeruse haba ni kuko umugwayi we ntabyo bagisha boye
ukaca telefona umukuru wa Centre de Santé bakabafasha migashika ugatoro munagwa
Ibiguzi birebire ni ntambamye yo kujana indembe kwa muganga. Ingaruka nuko abanyagihugu babanza kugereranya ingufu bibasaba cyo kimwe na karusho mu gihe zishikanyweyo. Ugutorera inyishi kibanza cyo kwiyunguruza ni nkenegwa. Ivyo byofasha indembe gushika ku ivuriro ku gihe kandi mu buryo bworoshe nkuko ishiramwe PAF gitaye neza y'amagara ribimenyesha. Imodokari nibwo buryo bubereye na cyane cyane ku bakenyezi bibungenze. Ibyo byorohereza abaryango kumuherekeza nkuko iryo shyirahamwe rifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribivuga. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga, tega amatwi tohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu ntara ya Ngozi. Alain Yves, ijambo ni kwawe.
Uruhara rw'abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi mu gutabara indembe bazishikana kwa muganga ni ntangere. Abahurikiye mu kibano kimwe bariyungunganya mu gushigikira ukitswe n'ingwara nk'uko tubibwigwa n'imiryango yo muri komine Gashikanwa. Aho ni nko gushira uburyo hamwe bivanye nubwo umwe wese afise nk'uko vyakorewe Therese Sengiyumva wo kugacimbiri miyezi afashwe n'imbanyi mu gihe cijoro. Ugukorana kw'intwaro yo hasi n'abanyagihugu gutuma ingoga zongerekana mu gutabara uburemvye, iyo ikaba inguriki yindariko zituma habu guhanahana amakuru ajanye n'amagara y'abantu nk'uko Mathieu Minani arongoye umutumba Kavumu avuga. Ukutagira uburyo bujanye n'ukwiyunguruza gushika kwa muganga ni kubuza ko uburemvye ashikanwayo afashijwe n'ababanyi. Twumvirize Consulate Habogorimana twasanze ku bitaro bikuru vy'Ingozi aba ku mutumba Ntwatareye.
Kubera ariwe yankuye hariya akaguma nyitaho amfata kugira singwe akavuga ati reka tugume tukunyarukana turabuka tugushikana kwa muganga ati hakuruka tuge ende nyene ngo camakuruka tukagenda.
Ugwaruka ni rusigara inyuma mu bikorwa vy'ugutabara kukaba nkako inyigisho ruronswa n'igisata cishira hamwe kwa huje gitaho gutabara imbabare zituma gwitanga mu burere ruherereyemo. Ariko rero intambamye z'ugushikana indembe kwa muganga mu buryo bwihuta zamazibonekeje. Imvo nuko hakiriho umuco w'abanyagihugu uhitamo kwivuza ukoresheje imiti y'ikirundi nuko bivugwa na Benjamin niyo nzima aba kugacimbiri gitu. Birakenewe ko ugwaruka rufatwa mu mugongo kugira ngo inguvu z'ugutabara indembe bazishikana kwa muganga ziyongere. Matias Ndikumana n'umuyabaga ari mu ishirahamwe kwa huje aba ku mutumba Rubanga agacimbiri Rubanga.
Tegusanga tabikoresha dufise kugira ngo dushore gufasha nko mu gihe tubonye nk'umuntu agitingora zitabo raba nk'amasection genesi bakayafasha.
Mu ntumbero yo gushikana indembe ku bitaro bikuru ikuwe ku ivuriro rito, intererano ingana n'amafaranga igihumbi agenewe umuduga wa Rusehabaniha arasabwa rimwe mu mwaka ku muryango. Iyo ngingo yafashwe n'abajejwe amagara y'abantu yajifasha abavyeyi bibaruka barinze kubagwa mu gushikanwa ku bitaro bikuru atamahera basabwe nkuko vyashikiye Chantal Nduwimana aba mu Kigarama. Naho biruko haracariho umuce w'abantu udashima gutanga ayo mafaranga, insiguro nuko ikoreshwa ryayo ritarabanyura neza. Iyindi siguro n'imiryango yifise ihitamo kwigwanako mu gihe abayo bakitswe n'amagara nkuko bivugwa na Therese Sengiyumva. Igikogwa cyo gutoza intererano ijanye no gushigikira indembe gushikanwa kwa muganga hakoreshejwe umuduga wa Rusehabaniha kigigwa n'inzego zo hasi zikoranye n'abarongoye amavuriro. Dutega matwi Mathieu Minani arongoye umutumba Kivumu.
Hariho karine batanga ku mutumba, iyo karine ibivuye kwivuriro ibegereye amafaranga agatoza umuntu abaratuye ku mutumba agaheza akajana kwivuriro.
Ubwinshi bw'indembe zitura amavuriro butuma zidahuta zirungikwa ku bitaro bikuru. Imvo nuko zibanza kugirirwa ibipimo imbere yuko zihabwa urupapuro ruziha uburenganzira bwo kwakirwa ku bitaro zirungitsweko. Impfu zamazibonekeje ku ndembe zitabarijwe ingwara yarenze urugero. Abakenyezi bibungenze cyo kimwe n'abana nibo bazi imbere kuko bashikanwa kwa muganga bakamya maraso ku bwa muganga Fiber Sendegeya arongoye ibitaro bikuru z'Ingozi. Uguhanahana makuru hagati y'abarongoye ibitaro bikuru n'abaro ngoye amavuriro kuribonekeza mu ntumbero yo kumenyesha uko indembe iba yakurikiranywe ku bitaro yarungitsweko. Tumvirize muganga Fiber Sendegeya arongoye ibitaro bikuru z'intara ya Ngozi.
Aruje akatuzahagwa papa na ubwe itwa reference agashika mu bitaro twese tukabandikira kuri cyavu ritoya twabwiye ati rero kwace dusanga imizi kunukuno gucanke mwamurungitse bivanye n'uko umugwayi yishakikora n'umuganga.
Ugushinga ibigega byo gusahiriza uburyo bwo gushikana indembe mu buvuzi bwa karuhariwe na kamo gategwa abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Ngozi.
Gukorana ku butegetsi n'amashyirahamwe yigenga byarateje imbere uburyo bwa Rusehabaniha mu bihugu bikenye. Intambamyi ni ukudashishikara ku ruhara rwa leta no kudashika mu turere twa kure nk'uko byabaye mu gihugu cy'Ubuhindi. Ugutumatuma nako ni ngombwa mu kujana indembe kwa muganga. Ishyirahamwe SEREC gishinze guteza imbere ubushakashatsi mu bijyanye n'amagara y'abantu risaba ko ubwo buryo bukoreshwa n'ababukeneye bose. Iterambere ry'uburyo bwo gushikana indembe kwa muganga risaba utwigoro tw'ibisata bitandukanye. Kubw'ibyo, abajeje ubuvuzi bavugana n'imiryango ingorane zishobora kwaduka n'ibimenyetso byajyo kubw'ishyirahamwe UNICEF kugira ngo twumve neza ibijyanye n'akamaro k'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga. Tega matwi ikiyago twagiranye n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari mu ntara ya Ngozi Diodone Hiboneye aganira na mugenzanje Alain Yvirankunda.
Dieudonné Hiboneye ndabaramukije.
Ndakuramukije.
Urashaka kwisigura neza gituma mwafashe iyo ngingo yuko umunyagihugu wese ategeza gutanga amafaranga 1000.
Intara yacu bavuro makuru makuru atarakwira amanuze ma komine yose. Ndiho rero twafata abanyagihugu bonyene bogira ico baterereye kugira aboneke za Rusi abaniha zoza zirabasanga iyo bari abene gihugu na cyane cyane bajya bafise abikoro bake.
Ugiye abanyagihugu bo kwijuke ya gutanga amafaranga 1000 asabwa none yo bakwiye mufate ku ngorane zihanze amagara y'abantu ngaha mu ntara ya Ngozi.
Turabona yuko dufite ingorane zo gukwiza za Rusi abaniha ziba zikenewe
kuki mutateguye umugambi yuko arenze akwiye gufashwa kuva kiri muhira gusha kwivuriro
icari kigoye rusha kwivuriro rikuru uhimiza yuko binderuzo zikwiye iyo biri hafi kuko umuntu arembye no kumutabariza hakiri kare ibyo bavyiza gusomba kugira umwanya wo gutabara ube muto.
Hari ugwaruka gwitanga mu mitumba ngo gukirishira hamwe kwa huje ni kukimutarufata mu mugongo kugira ngo rushobore gukora ibyo bikogwa.
Turasaba yuko amakomine kwa tuganya imigambi yoza arakorana harimo n'ivyo bice bijyana amagara y'abana.
Ndabakenguruki
ndabakenguruki.
kwandika kuri ayo majwi n'izo biganiro adushikirije. Tumira amategato kumviriza kano karirimbo katubwira ko ibyo dukora tubikesha amagara. Baratwumviriza ikiganiro arikira cy'iri rya America una musi tukaba turi ko tuyaga bijanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu kucikana indembe kwa muganga waruka nimurambigwe kome hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronsa siguro muhawe ni mutumire wacu muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Noni yorose habaniha hari ha benshi bataramenye uburyo bashaka kwironka twoyironswa gute kugishobora kutwegera
ubushikiranganje bwitaho amagara y'abantu nibwo bujejwe kurondera ruse habaniha rukazikwinza mu mihingo itandukanye kitwareka yuko uburere bw'ubuvuzi turiho ruse habaniha zikwiriye uravye n'abantu baba muri uto turere ruse habaniha ziri mu gihugu zirakenye by'ukuri mbaza ndakwishura
None guki usanga iyo rusehane abandi bayikeneye none wumva wocugira nte
ari nkeya abantu bakarembera icarimwe mumva yuko ari kibazo abanyagihugu baca bikoranya hamwe bakagira inderuzo hama bagatwara umugwayi bakamwegereza kwa muganga hari hafi
mbaza ndakwishura
umuntu ashobora gutabaza ruseha baniha bakamubwira ati irashitse mu mwanya mugabo akarindira umwanya munini batamubwiye n'ingorane yahabaye
abantu bashobora kuba baba ahantu kure kandi bakaba bafise n'ibarabara ribi byose biri ibintu bituma ruseha baniha itabashikira n'ingona n'ingoga nico gituma bakwiye kwama bafise ari guhamagara umubanyi ashobora kuba afise imodoka yiyunguruza hama bakagitorera inyishu bakaba bafise n'imimero ngendanwa zabo bose kugira batabaze n'ingona n'ingoga
mbaza ndakwishura
Nigeri bemeza ko umuntu arembye.
Umuntu bamwemeza yuko arembye adagishobora no gutambuka ngo ashike kwa muganga. Canke iyo ataye ubwenge canka arakaremba bukwi na bukwi.
Rugamba rwa makinka yanje.
Waruka nimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duho umutumire wacu muganga Anita Munyana. Kugira ngo abayisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
washara kutukira kaise karuse habani kubera iki yagenewe gutwara indembe guse
ruse habaniha ni imodokari hari igitanda cy'umugwayi akaba ari naho abamuherekeje n'umufuruma cyangwa umuganga haba harimo imiti yihuta baba bakeneye kwa muganga kugira bafashe uwo arembye nico gituma yagenewe gutwara indembe
mbaza ndakwishura
none ni kubera iki umuntu bishika agapfira kwa muganga kandi na muganga ari yabonye yuko umuntu arembye nawe adashoboye kumuvura
iyo abaganga bariho kugira bafashe abarwayi ariko barafise aho bageze ikindi ca kabiri ni kumenya ko hano mu gihugu cacu uravye ubuvuzi hari ibintu byinshi bikenye usanga bikenewe kugira umuntu bamufashe akire ariko umuganga akabibona ko ariko bimeze adashobora kumufasha birengeje uburyo afise
mbaza ndakwishura
Kumitumba hariho agakarata baguha watanze igihumbi cyo ruseha bani ni kubera iki ruseha bani hazitagwiriye kandi ayo mahera yaratanzwe
imiduga ruseha bani ha bwa mbere izimbye cyane rero kugira kwiragire mu mihingo itandukanye y'igihugu cyane cyane mu turere tw'ubuvuzi turiho mu gihugu cy'u Burundi bisaba uburyo budasanzwe izo ruseha bani zirakora zigapfa zigasaba yuko bazikoresha ariko nimureke kugitanga kuko icu gihumbi cyanyu kirafasha kugira niyo modoka ironswe ibitore kugira ibashikire yongere ibatware kwa muganga n'ingoga na n'ingoga
rugamba rwa maki kayanje
ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rwa mutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Kukimu kiwano wabuwa kwa dushe wala kufashanya. Ndiyo mwana mwishikane kwa muka. Yari mda chane chane.
Kufashanya, chame yari kinu gikomeye mumichu ya warundi. Ari ngiyo muna fisuru wanza, ari ngiyo muna gwaye. Kugira bashigikire uwo mujyango wagizibi bazo. Rero iyo rusehabaniha idashobora gushikira. Aho mubaye, nta bandi bantu bo gufasha tarabanyi.
Mbaza ndakwishura.
Ni kubera ko umuntu arazaruguru hari rusehabaniha keya. Umuntu arabujumbura niko vyifashe.
Nivyo mu ntara za ruguru rusehabaniha ni nkeya. Eka no mu gisagara ca Bujumbura nuko vyifashe. Kuko iyo umuntu arembye abo mu muryango w'uwagwaye nubo bihuta kumutwara kwa muganga. Mbere aho usanga naho kwa muganga batamwakiriye bagaheza bakamutwara ihindi vuriro canke ibitaro kuko aho yagiye ubwambere bitakunze. Ikibazo kiraba igihugu cyose.
Mbaza ndakwishura.
Ni kubera iki babwiye yuko umuntu akwiye kunyarukana kwa muganga atarareba.
Mutwaye kare ni byiza kuko hashobora gusanga hatari byinshi birononekara. Ariko ni nkuko hari abantu bihenda kandi bari gushobora gutora inyishu hakiri kare.
Mbaza ndakwishura.
Twashaka kumenya ibitaro bigenewe rusehabaniha zingahe.
Hajya kugambira ziraraba abagwayi bangahe ishobora kwakira n'ibikorwa igenewe gutanga ku bagwayi zibiri canke zitatu canke zirenga bicaye hamwe bakabanza agasuzuma ibikenewe.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka. Nuhu njene tumira mate mkusubira kumbiriza kano kariri mboka buka kati. Ije dukora tumikesha magara. Abanywanyi bacu ubunywanyi wacu juma bukuru bwo kwiteba mu rumonge araturamutsa yongera asabati nashaka mumbarize muganga yuko iyi umuntu aguma ababaye atanezerewe yuko yoba ari ingorane y'amagara bafise. Muganga Anita Munyana, duhere umuco umunywanyi wacu juma bukuru.
Unajiye ko umuntu afise amagara meza iyo yumva akomeye yumva atakimubabaza wa umuntu afise akamwemwe niyahuye n'abantu abatwengera akabaramutsa. Iyo ubonye umuntu aguma yijiri wenyine atacavuga adatwenga abari ikibazo mu magara yiwe mubibonye kare mu mutwara kwa muganga bitarashika kure mbere baheze bamuvure neza.
Musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki agwaruka rutanga isiguro kunyibutsa yabasokuru uno munsi uvuga uti impene mbi ntizirika kuyawe bikubwiye iki bikubwiye iki.
Bashatse kugira ngo berekane mu gihe ubonye nk'umuntu afise ingeso ukagira nawe zangeso cyabyerekana uko umujya kure
bikubwiye iki.
N'umuntu abaye afise imico mibi nubwo yoba ari mwiza yiyoza ukuntu ko ariko kose birashobora gushika ugasanga n'umuntu atagacira afise imbere y'abandi bivanye n'ukuntu yitwara nabi.
Bikubwiye iki?
Yabashaka kukubwira ubigenzere ubuntu ureke kugendana n'abantu b'ingeso mbi.
Arabitoye. Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Alain Yves na Diane Donce bamfashije gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Kumfise ico muterera canke mubaza twakure kuri VOA Bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe @gmail.com Change mutwa kure kuri 71 228 632 Change kuri 76 940 60
Kuri mikro, mwari kuma na jewe, Joseline Nduwayo, ndaba seze yemvuga nti, naho ubutaha.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.